Mani Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza ariko mudukurikire no kuri internet www.radio.com. Dore rero ingingo z'ingenzi z'amakuru. Abaturage bo mu Kanyosha bifuza ko umutekano urushaho gucungwa kugira ngo bashobore kwizihiza neza iminsi mikuru isoza umwaka.
Twifuza gusa ko bodushikira turi bazima dukomeye. Turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bokwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Uyu rero ni umwe mu baturage batuye Kanyosha, ni mu ntara ya Bujumbura, bakunze kwita Bujumbura Rural muri mu Burundi. Rero
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayatahutse ku kirimba inyuma y'urugendo muri Iraq rutari rwamenyekanishijwe.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abapolisi bakoresheje amasasu y'intambara mu myigaragambyo mu mujyi wa Beni.
Canada yiteguriye gucibwa urubanza mu Bushinwa ku byaha by'urudandazwa rw'ibiyobyabwenge umurengera yinjijwe mu gihugu cy'Ubushinwa.
Izi nkuru zose rero ni mu kanya, ntimucikwe.
Zera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hari muri Amerika, Perezida Donald Trump yashitse ku kirimba kuri uno munsi wa kane nyuma y'urugendo rwiwe muri Iraq rutari rwaratangajwe. Hari mu ntumbero yo kugendera abasirikare b'Abanyamerika bari mu bikorwa bya gisirikare muri ico gihugu. Ribaye rya mbere Perezida Donald Trump hagize urugendo rutamenyekanishijwe mu gihugu kiranzwemo umutekano muke kuva afashe ubutegetsi. Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati: "Mvuye kugendera abasirikare bacu muri Iraq no mu Budagi. Ukuri nuko dufise abagabo n'abagore badasanzwe bariko baraserukira igihugu cacu, abantu bazi gutsinda." Avugana n'abasirikare ba Amerika muri Iraq yavuze yuko ashigikiye ingingo yiwe yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siria. Avuga yuko leta ya Kiislamu igeze habi kandi izotsindwa.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru, irasa mu baturage bari bari mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo gusubika amatora. Kugeza ubu nta nkuru ivuga niba hari abapfuye cyangwa abakomeretse. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora CENI yatangaje ejo kuwa gatatu ko amatora, aho kubeje ubundi ku cyumweru nk'ahandi hose mu gihugu, yigijwe mu kwezi kwa gatatu gutaha i Beni, Butembo, Yumbi no mu nkengero z'ahantu hose hari icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abantu barenga 350 no kubera umutekano muke. Usibye i Beni, imyigaragambyo yabaye no mu mujyi wa Goma yiganje cyane cyane muri karitsiye yitwa Majengo, ituwe ahanini n'abantu bakomoka Beni na Butembo. Abanyeshuri ba kaminuza ya Goma nabo bakoze imyigaragambyo.
Ikinyamakuru cyo mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubushinwa Liaoning cyaraye gitangaje ko umugabo azwi ku izina rya Robert Lloyd Schoenberg ku munsi wa gatandatu wazocibwa urubanza ku caha cyo kwinjiza ibiyobyabwenge mu Bushinwa bitemewe n'amategeko. Ubwo rubanza rugiye kuba mu gihe leta ya Canada na leta y'Ubushinwa byari bimaze igihe mu matati ku ifungwa ry'Abanyekanada babiri. Wahoze hari intumwa ya Canada mu Bushinwa Michael Kovriv hamwe na Michael Spavor.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereza amakuru muri Sudani, aho abanyamakuru batangiye imyigaragambyo izamara iminsi itatu mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage bamaze icyumweru nabo bigaragambye basaba ko President Omar al-Bashir yegura. Bwa mbere kuva imyigaragambyo itangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi, rubanda ntibagiye mu mihanda uyu munsi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangaje kwa kabiri ko polisi yishe abaturage 37 mu bari mu myigaragambyo kuva rero igihe itangiriye. Perezida Bashir avuga ko abajya kwigaragambya ari abagambanyi n'abacanshuro, ariko nanone avuga ko yiteguye kuvugurura inzego z'ubukungu bw'igihugu. Mu byateye imyigaragambyo harimo izamurwa ry'ibiciro by'ibiribwa. Noneho tujye muri Pakistani. Umugaba mukuru w'ingabo z'amahanga muri Afghanistani, General Austin Scott Miller w'Umunyamerika, uyu munsi yari Islamabad, yagiranye inama n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistani, General Kamar Javed Bajwa, baganira ku ngamba zo kugarura amahoro muri Afghanistani. Itangazo ry'igisirikare cya Pakistani rivuga ko General Bajwa yabwiye General Miller kw'igihugu cye kitazatezuka ku nkunga yacyo. Amerika irega Pakistani kuba indiri y'abakuru b'abatalibani barwana na leta ya Afghanistani ishyigikiwe n'ingabo z'amahanga, ariko hashize iminsi 10 Pakistani ihuje Amerika n'abatalibani mu biganiro bitaziguye, ni ukuvuga imbona nkubone mu mujyi wa Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emirati z'Abarabu Ziyunze. Urugendo rwa General Miller muri Pakistani rwabaye mu gihe Perezida wa Amerika Trump ateganya kugabanya abasirikare be bari muri Afghanistani. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu rero ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, naho mukurikire aya makuru tubagezaho. Amakuru yo mu biyaga bigari. Dr. Denis Mukwege yagarutse ibukavu nyuma yo kwakira igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel ku itariki ya 10 y'uku kwezi. Byari ibirori, turi kumwe n'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima, nawe warebye ibyo birori uko byari bimeze. Temi, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko, ibirori byatangiriye hehe, byakomeje bite, byakomereje he?
Ibirori urebye byatangiriye ahanini ku biro bya Societe Civile hano mu mujyi wa Bukavu. Ni ibiro bya Societe Civile ya Kivu y'Amajyepfo yose nk'intara, aho niho hahagurukiye amamodoka menshi yiganje atwara abantu mu buryo rusange, ndetse n'amamoto bitwaje amafoto ndetse n'ibindi birango bigaragaza ibikorwa bya Fondation Panzi cyangwa se n'ibitaro bya Panzi. Bajya gusanganira Dr. Mukwege. Byari biteganyijwe ko agera ku kibuga cya Kavumu, ikavuma aho ngaho ubaze Kavumu, kuva Bukavu ugera Kavumu hari ibirometero biri hagati ya 40 na 50. Byari biteganyijwe rero ko agera ku kibuga cy'indege aho Kavumu isasazuye, ariko ntibyakunze. Yaje kuhagera mu saa 7:48 gutyo, ariko aho hose yaba iyo nzira yose guturuka Bukavu kugera Kavumu ku kibuga cy'indege, wabonaga ko abantu bamwiteguye bamutegereje ari benshi ku kibugaho, no kubona uko gutambuka byari bikomeye ntabwo wasaga kubona aho wacu.
Nyuma
rero nibwo yaje aza kuhagera, yaje mu ndege y'umuryango w'abibumbye Loni, ndetse n'umutekano we wari ucunzwe cyane ku kibuga cy'indege, yari acungiye umutekano n'ingabo z'umuryango w'abibumbye.
Hari ijambo yavuze, hari ubutumwa yagejeje ku baje kumwakira
ku kibuga cy'indege? Nta ijambo yahavugiye, yahise bahise bamushyira mu modoka byihuse cyane. Ijambo yarivugiye mu mujyi wa Bukavu hano ku ishuri ryisumbuye ryitwa Koleji Alfagiri iri hano mu mujyi wa Bukavu, niho yashyikirije ubutumwa anerekana icyo gihembo aherutse guhabwa nk'uko mumaze kubigarukaho. Aha rero ubutumwa yibanzeho hanini yongeye kugaruka ko gushimangira yuko abagore bagizweho ingaruka n'indi miryango yose yagizweho ingaruka n'amabi yakorerwa abagore, kuya gufatwa ku ngufu ari nabyo yaherewe igihembo ko yagize uruhare mu kubirwanya, yuko hashyirwaho ikigega kibaha indishyi, kibaha impozamarira. Ikindi gihembo yagituye abanyekongo muri rusange, ariko n'abaturage bo mu karere k'Ibiyaga Bigari kubera ibibazo bihari bihahora by'intambara, yongera gusaba ko hajya urukiko rwihariye. Yatanze ingero atanga ku bihugu nka Yugoslavia, atanga urugero ku gihugu cy'u Rwanda ko hashyizweho inkiko mpuzamahanga zihana abagize uruhare mu bibazo mu ntambara zagiye ziba muri ibyo bihugu. Aravuga ati kuki ku gihugu nka Congo intambara imaze imyaka irenga 20 yahitanye abantu barenga 1,600,000, ni gute yadashyirwaho urukiko ngo hakurikiranwe abo bantu bose bagize uruhare kuri iyo ntambara, ari nayo yateje ayo mabi yo gufatwa kw'abagore ku ngufu? Urebye nibwo butumwa muri rusange yatanze.
Nikose, wakomeje ku kigega cyo gutanga impozamarira asaba, yagisabye leta ya Congo cyangwa yagisabye umuryango mpuzamahanga, mbese communauté internationale?
Ikigega yagisabye umuryango mpuzamahanga, ndetse yanavuze yuko igihe yamaze muri biriya bihugu yaba Osiro n'ahandi yageze, yavuze ko hari abaparteneri cyangwa se abafatanyabikorwa bamaze kumwemerera yuko bazamufasha mu gukora ubuvugizi icyo kigashyirwaho, ariko yuko mbere na mbere abagiriye ayo mabi aribo bagomba guhaguruka ijwi ryabo rikumvikana.
Yego, hari icyo wari ugiye kongeraho?
Ikindi nashakaga kugarukaho, yongeye kugaruka kuri mapping report, avuga yuko ibikubiyemo by'ibyaha byakorewe muri Congo iyo raporo igomba gushyirwa ahagaragara, kuko igaragaza neza ibyakorewe abaturage ba Congo babigizemo uruhare bose bagahanwa. Icyo nicyo wakigarutseho.
Iyo mapping report, icyo cyegeranyo twibutsa abaduteze amatwi ko cyakozwe n'umuryango w'abibumbye. Themistocle Mutijima, ndagushimiye cyane, rero ugire umugoroba mwiza.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, mbere yuko dukomeza amakuru yo mu Biyaga Bigari, tubanze tubagezeho iri tangazo rya VOA.
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera, bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera Burundi. Twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo. Twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'Ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira: internete kuri www.radioyacu.com, Facebook VOA Radio Yacu, Twitter Radio Yacu VOA, na YouTube Radio Yacu VOA.
Kuri mu karere k'Ibiyaga Binini yarabandanya. Mu Burundi, sentare isubiramo imanza ya Bujumbura yafashe ingingo yo kweza abanywanyi batatu bishyirahamwe PARSEM, ishyirahamwe rihanira Abarundi guhindura, rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama bo mu ntara ya Muramvya. Bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo, bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Naho batararekugwa kubera senare subiramo imanza ya Bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamo amasenare atatu asubiramo imanza. Faustin Ndikumana arongoye PARSEM arashima ko iyo senare yabonye ko abo banywanyi batatu ba PARSEM mu ntara ya Muramvya atacaha bakoze. Uyu arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko iryo shyirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa.
Baza baburanisha rero, niho rero umuntu ahita asirwa gukoranira ubundi atumyesha yuko bejejwe baba yakite urubanza rero twatwarushimye kuko rangizira karengane hanyuma rero igihambaye rero nuko tunezerwa no kubona bashoboye kwezwa nyine hasigaye icyo bita reformalite France bita kubasinya kubamenyesha urwo rubanza gira cyata y'amakunda pere mashasha kubera iya ya Bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uwo munsi mugabo rero twatwarushimye.
Abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye parseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijyanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe.
Ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabura n'abataha mu gihe atabyaha birebire biraboneka byofasha kuko umuntu arinda yapfa banywa na gutyo kugira atinde yezwe nsanzwe n'ibwizwa shingiro bisharizwa yuko umuntu yezwe yaragize gutyo haba hari amahendamirizase canke n'ibindi mugabo utungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa ahandi baragira ni liberation suko se ibo muratari babona badashobora guhinga ugasanga kusuye imeza yuko atawuri kuraja kugira ku by'ukuri abantu hirwe kubagenda baburana bafunze kandi bose no kuburana hari hanze hari mu rubanza rwakurikiranwa.
Ishirahamwe Parseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko kwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bije mu ngiro.
Ibe ni ibyo muhariza bigira nyene abigira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco wa buhari kandi byiza shingiro mu bisanzwe byavuga ibiza yuko burya zira yuko umuntu afungirwa ubusa kandi igihe byashyitse naho arabitere yuko abantu bashobora kuba endamirize nuko ngira bitaraja guco iwacu yuko birasabwa byoja muri rusange ibyo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cyane.
Abo banywanyi batatu bishyiramwe Parseme ni Emmanuel Nshimirimana aseruka iryo shyirahamwe mu ntara ya Muramvya, Aime Constant Gatore arirongoye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka 17 muri kukiri ntara ya Muramvya. Nayo Marius Nizigama aseruka iryo shyirahamwe muri zone Buhangura iyo sentare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Uko ari batatu bavajwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati no gucanishamwo ugwaruka go mu migambwe. Ni mu gihe bariko bararika bari mu migambwe nyina neza politike mu nama yari gutunganywa n'ishyirahamwe Parseme ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu n'ukubana mu butandukane bw'ibyiyumviro bya politike. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Remo reka Diane Ndonse akunganire wari mu ntara ya Bujumbura aho yaganiye na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kanyosha bavuga ko umunsi mukuru urangiza umwaka ushitse nta mikoro bafite.
Bamwe mu banyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa Kavumu bo muri komine Kanyosha imwe mu makomine ahanamiye igisagara cya Bujumbura bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani.
Zonwa nzorya nzonwa maka mu gitondo
hano muri kweza murafisa mu keshereza
ntuhabona nawe iyi sare ntubona ko ari sare ikwije amategeko. Ahari umuziki udasanzwe tuzokisha mu baka mu gitondo.
Ashi ni ukuri nta kintu nakimwisha. Aje nta kimwe mbuzi. Nisawa hashe mu rugo nisawa abana barakomeye. Naje ndakomeye umugabo wanje arakomeye. Umuvuka no wose nakomeye nangorane nini. Tuzokisha byo makwere. Naho mwa muri ko murafungurira muhira. Mwa mugize umunsi mukuru mwiza.
Nshimira Imana Eric avuga ko byose babihabwa nuko umutekano uza kuba wifashe.
Twifuza gusa ko podishikira turi bazima dukomeye. Turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kugwana tukawihimbaza twese turi umwe.
Kuko umukuru w'igihugu yasabye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha abatware bo ku nzego zo hasi bariko barabyubahiriza. Beatrice Fatukobiri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe.
Ivyo batarekuriwe no kuvuza amaradiyo cyane no kuvuza ingoma kandi ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha kamasengero bazokesha bakeneye gukeshereza mu nwero bazokesha nabo nyine ntibarekuriwe kuvuza radio ugwa mu rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano bakeneye kuruhuka baruhuke hari abazaba bakeneye kwiruhukira n'abazaba bakeneye kurara bakesha bugatsa
uyu mudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yatandaje ku Noweli
kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nkuko byahora nta n'ibihumbi bitanu tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru n'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu n'umunsi mukuru turiko turahimbaza ni Noweli none byagenze gute kandi ko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera atabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera nubwo uri kurabiraba tanga mu icaranye ngaho naho nyene nabuze ku Noweli sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka
kukaba nkako uyu mutama Ernest Ndayisaba avuga ko amazi gihe atakaza afise kuva amashirahamwe mpuzamakungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cya politike zitoregwa inyishu
tuvuge nk'uko kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi abana abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu Burundi n'ibicika twosaba abategetsi b'uko bakumvikana bakajya hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohoterwa kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo nibakiboneka urumva ubukene rero ko niko bwatwingiranye tugasaba abakuru bakuru uko bakumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru ukwira hose
Ndikumana Viane wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku Mana yizeye ko uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ishobora kuzomuronsamwo akazi
sinonsaba umwana w'umuntu oya nibyo kubona kwa bumvuga ati Imana irabe nyene vyikora kugira uwo mwaka dutangura nawe sigirize ufase jamba bintu bigende neza
izo fashe nk'iki
ngabutsira inzira ukaronka akazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe ushimye mu bandi nkungene ubayeho neza
nagamusaba abategetsi
none uzohera ku itariki imwe uvuka uvuka tanye suronga usutekana kisaruka kumaham karindisi imana iko
muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cha Bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko ubujya ari buke bwo guhimbaza mu munsi mukuru kubera ingwara ziraye mu bitegwa mbumbarugo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Rakoze cyane Diane Ndonse tukivuga kuri iminsi mikuru irangiza umwaka w'2018 kuri uno munsi wa kane amashyirahamwe SWA Burundi na ANSS afasha abagendana umugera wa sida yasangiye umunsi mukuru wa Noweli n'abana bagera ku 300 mu gisagara cha Bujumbura bagizwe n'abagendana umugera wa sida n'ababaye imfuvyi kubera icyo kiza ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka arabidushikiriza
Gusangira umunsi mukuru wa Noweli nabo bana kuri ayo mashirahamwe bifise uwabitanguje n'icyo yabikuye ko umuhuza bikorwa ukigo turiho cishirahamwe SWA Burundi umufasoni Caritas Kamikazi yavyiganiye ijwi rya Amerika
mu fasoni Gapia niyo nzima Jean yarabajije umwana aramubaza ati mbega wewe umunsi ukuryohera mu buzima n'uyuhe ati umunsi wo mu mwaka kuryohera mu buzima n'uyuhe umwana caramubwira ati iyo upfu mu mbazi uwumbihira atukubihira atukubihira none n'uyuhe ati ni Noweli Noweli abandi bana hozi niho baryoherwa none wewe niwo kubabaza kubera iki kubera ko abandi bana bose bararonka ifanta bararonka ikado ariko jewe nta na rimwe ndonka ikado nta na rimwe ndonka ifanta nta na rimwe mpimbaza Noweli niwo munsi rero mu mwaka umbabaza guheraho yaciye atangura kurondera uburyo naho bwoba buke agafanta n'agatumbura agahimbariza Noweli abana hanyuma mu nyuma arazaregera abagenzi bakamufasha agahimbariza Noweli abana kugira ngo nabo uwo munsi ntusubire kuzobababaza
abo bana barashimira abahagarariye imbere y'amategeko ayo mashyirahamwe adahengeshanya kubagirira neza
turanezerewe cyane kubona turi kumwe n'abakunzi bacu batugirira byinshi byiza baratwereka urukundo bakatuvuza bakatwigisha bakaturemesha bakaduha ibifungurwa n'ibindi byinshi.
Ayo mashyirahamwe nayo yatunganije urubanza rwa Noeli kuri abo bana, ingorane ntizibuze. Muhuza bikogwa w'ikigo turiho caswa Burundi adomurutoke ku bukene bw'amafaranga kuko bahora babafasha bariko barangiza ikiringo.
Ntambamye ntizobura kuko ibikenye ni byinshi kandi uburyo ubandanya bugabanuka. Abo bana twari dusanzwe tubafasha haraheze igihe, ubu twafashwa n'ishyirahamwe Sidaction ryo mu Faransa ku gace gatonya, agace kanini kakaba ari meri ya Paris. Turabafasha mu bintu bitari bike, mu byo kuja mu mashure, tukabafasha mu bintu byo gufungura, hari habadashobora kuronka ruwaye aho baba, tukabafasha bamwe bamwe si bose, hari habo dufasha byose mugaho hari habo bo dufasha bimwe bimwe kandi nka gake gake, tukabafasha mu kugira ngo bashobore kwiyunguruza bashike ku mashure n'ibindi. Mugabo uburyo uko umwaka uhera ku imyaka igenda niko bugenda bugabanuka. Nk'ubu mu mwaka uza baragabanije, mu mwaka ukurikira bakaca bagabanunya inshuro kabiri ibyo bari bagabanije. Mu 2021 iyo proje igacihera. Ubu rero turiyumvira uwoheza akazoca aja muri ico gishingo kugira ngo ntituzoce dutigikorwa hagati.
Mufaso ni Caritas Kamikazi afatiye kuri izo ngorane z'uburyo bw'amafaranga afise ico asaba leta y'u Burundi.
Nk'aba bantu aho nikora bashobore kuja mu bandi bashobora gufashwa nk'ibi cane cane nk'ibyerekeye nk'ibitaro, iyo bagiye mu bitaro bakashobora kubagirira ibipimo bashobore kubakira atakoshye babasavye byo dufasha.
Mubari baserukiwe ku ruhande rwa leta y'u Burundi harimo ibiro by'umuhuza Edward Nduwimana hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Mu ijambo y'uwaserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Tade Ndikumana yahumurije abarongoye mu mashirahamwe nuko leta y'u Burundi ataco itazokora kugira abo bana bari mu bibazo muri kino gihe bagira amagara meza nk'abandi bana b'igihugu. Bujumbura Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turagenda tugana ku musozo w'aya makuru mbere yuko tubagezaho nanone tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Twongere tubagezeho ibitangazo rya VOA.
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera Burundi. Twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo. Twiseguye kubo byabyagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'Ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira: internete kuri www.radioyacu.com, Facebook VOA Radio Yacu, Twitter Radio Yacu VOA na YouTube Radio Yacu VOA.
Wacha tumasi kamenda bivuze tuko turasozera ibiganiro twabashikirije kuri ino saha, ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake yazo. Inkuru twabashikirije tubabwiye ko Perezida Donald Trump yashitse ku kirimba kuri uno munsi wa kane nyuma y'urugendo rwiwe yagize muri Iraq rutari rwaramenyekanishijwe. Hari mu ntumbero yo kugendera abasirikare b'Abanyamerika bari mu bikorwa bya gisirikare muri ico gihugu. Avugana n'abo basirikare yashigikiye ingingo yiwe yo gukura abandi basirikare bagenzi babo muri Siriya. Avuga yuko avuga ko umugwe w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu bari mu gutsindwa kandi yuko bari kubakorera igikorwa cyiza.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, irasa mu baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo gusubika amatora. Nta uramenya niba hari abapfuye cyangwa hari abakomeretse. Indi myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma. Nanone muri Sudan, abanyamakuru batangiye imyigaragambyo izamara iminsi itatu mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage bamaze icyumweru nabo bigaragambye basaba ko Perezida Omar al-Bashir yegura.
Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Turabashimiye mwese ko namwateramanye natwe. Dushimira abari mu buhinga bw'ivyuma. Turi kumuri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane. Mugire umugoroba mwiza. Murakarama.